Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru yo kuri no mugoroba namakuru jewe Diana ni nahazo ndi konshikiriza ndi muri studio ya gatano ku ijwi rya Amerika. Umugambwe Ishema utavuga rumwe na leta y'u Rwanda ukaba ukorera mu buhungiro watangaje ko wirukanye Thomas Nahimana yawushinze.
Muri make niwe wihagaritse kubera ko wayadushije kuzajya kuba umukandida mu matora ya umukuru w'igihugu mu Rwanda w'2024.
Madame Nadine Kasinge niwe muyobozi mushasha w'umugambwe Ishema utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ishiramwe mpuzamakungu ONU yongeye kiringo intumwa yaryo mu vy'agateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi. Ruhande rurimwe rwaryohewe Burundi ntirwavyakiriye neza. Amerika na Israel basaba makungu kwiyamiriza no gukumira ivomo umurwi wa Hamas. Naho akanama ka ONU kajeje vy'agateka kazi na muntu kemeje ingingo yo gutangura gusuzuma uko ivyo uburenganzira bwa muntu vyifashe muri Sudani. Ano makuru nayanditse bafitiye turarambura mu kanyi sase. Eka makuru yacu yuno mugoro batuyahereye mu vy'intambara ya Israel no mugwa wa Hamas muri Palestina. Muri Israel abamaze kugwa muri iyo ntambara barenga 1,200, muri Gaza naho barenze 1,350. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi makungu Anthony Blinken n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu basaba bivuye inyuma kw'ibihugu vyo ku isi vyiyamiriza ibitero Hamas ibandanya gukora muri Israel. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa Israel Tel Aviv, Netanyahu yashimiye Blinken kuba yaje muri Israel mu gihe iri mu bibazo bikomeye hamwe no kuba Amerika ibandanya gushigikira igihugu ciwe. Yavuze ku bitero vy'umugwi Hamas vyahitanye abanya Israel barenga 1,000. Netanyahu yavuze ku mabi yakozwe n'umugwi Hamas harimo guturira abantu ari bazima, kubaca imitwe, kunyuruza abana, gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu no kwerekana akamwemwe mu bubisha nk'ubwo. Atangaje ko Perezida wa Amerika Joe Biden yavugishije ukuri kugaragara ko ivy'umugwi Hamas wakoze ari umunyamaswa butagira uko buvugwa. Netanyahu avuga ati
Hamas is ISIS and just as ISIS was crushed.
Umugwi Hamas umeze nk'umugwi ISIS, nkuko ISIS watujijwe na Hamas uzotuzwa. Vyongeye Hamas ikwiye gufatwa nkuko ISIS yafashwe. Ukwiye gukugwa mu makungu. Nta mutegetsi n'umwe akwiye gukorana nawo. Nta gihugu na kimwe gikwiye kuha indaro. Ibihugu navyo bizohirahira bikawuha indaro bizohanwa. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yashitse muri Israel mu gitondo c'ukuru uyu wa kane yatangaje ko yaje muri ico gihugu muri iki gihe gihambaye cane nk'umuyahudi kandi nk'umuvyeyi. Blinken yavuze ati
Israel has the right, indeed the obligation.
Israel yafise uburenganzira ndetse itegerezwa kwivuna umwansi no gukora ibishobose byose kugira ngo ivyabaye ntirizofe risubiye kuba. Ibihugu vyacu bigendera kuri demokrasi biritandukanya n'abakora iterabwoba mu kugendera ku mategeko n'ubuntu. Blinken yatangaje ko ibitero vy'umugwi Hamas biriko bigira ingaruka mu makungu yose. Yavuze ko mu vyabaye muri Israel abantu bava mu bihugu 36 bitandukanye vyo ku isi bishwe canke irengero ryabo ritazwi inyuma y'ibitero bigayitse vy'umugwi Hamas. Yatangaje ko atantara n'imwe ku isi ubwicanyi bwa Hamas butagize ko ingaruka.
Fidel tugukengurukire tukivuga ku vy'intambara ya Israel na Hamas. Umunyamabanga mukuru w'urunani ruhurukiyemwo ibihugu vy'abarabu yakiriwe i Moscow ku murwa mukuru w'Urusiya n'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu Serge Lavrov. Bategetsi babiri bagiranye ibiganiro bishingiye ku muti babona wozana amahoro arama hagati ya Israel n'abanyepalestina. Ejo ni mukankusi nivyaje kutubwira.
Iminsi ibiri gusa nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa Hamas bagabye ibitero muri Israeli, umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'ibihugu by'abarabu yakiriwe Moscow na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov wasubiyemo icyo Uburusiya bubona nk'umuti w'amahoro arambye hagati ya Israeli n'abanyepalestina. Lavrov yavuze ko hari umugambi umwe rukumbi, akaba ari icyemezo cyo gukemura ikibazo cy'abanyepalestina cyemejwe na ONU. yavuze ko ibyo bivuze kubana mu mahoro kwa leta ebyiri nk'abaturanyi beza. Izo leta yavuze ko ari Israeli na Palestina. Lavrov ati
Initiative может быть только одна.
Hari uburyo bumwe gusa bwo gukemura ikibazo cy'abanyepalestina bwemejwe n'umuryango w'abibumbye. Leta ebyiri, Israeli na Palestina. Uburusiya hashize igihe kirekire bushakisha uburyo butagira uwo buhutaza mu bijyanye n'umubano wabwo na Israeli n'urugamba mu ntara ya Cisjordania no mu ntara ya Gaza. Aho harimo abayobozi b'umutwe wa Hamas ushyigikiwe na Irani. Minisitiri w'Uburusiya yakiriye Moscow mu kwezi kwa cyenda muri 2022 abizi neza ko bishobora kuzana igitotsi mu mubano na Israeli. Mu kwatura ku mirwano iheruka kwaduka hagati ya Israeli na Hamas, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntiyitesheje amahirwe yo kwamagana ubuyobozi bwa Washington ku mivu y'amaraso irimo gutemba. Putin yabyise urugero rugaragara rwo kuba ingamba za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati ntacyo zagezeho. Arega Washington kubigerageza kwihariika igisubizo, ariko yavuze ko Amerika mu magambo y'umuyobozi w'Uburusiya ititaye ku gushaka igisubizo kibereye impande zombi. Abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ku wa gatatu ntacyo bari bagatangaza ku byo Putin yavuze.
Ejo ni Mukankusi, urakoze. Ndanabatumira nshuti bakunze b'Ijwi ry'Amerika, nimba mukeneye kumenya ivya Israel na Hamas uno munsi, twari twabashekirije ikiganiro muri isangaho twari twatumiye Professeur Pascal Nizige yanonosoye ivy'imigenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu, aradusigura rero ivyose vyerekeye iyo ntambara. Musha kugisanga ico kiganiro kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vyowa akaburungu com muja handitse muri isanga. Ya nkuru nayo naje ku masonga nkitangura kanama ka ONU kajeje by'agateka kazi na muntu kemeje ingingo yo gutangura gusuzuma uko iby'uburenganzira bwa muntu vyifashe muri Sudani. Ejo ni Mukankusi atwandaniriza ino nkuru.
Michelle Taylor uhagarariye ku buryo buhoraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanama kita ku burenganzira bwa muntu ka ONU yavuze ko umwanzuro uhamagarira igikorwa ku mpande zishyamiranye muri Sudani cyo guhagarika amarorerwa yazo n'ihohotera, gushyira intwaro zabo hasi no kureka ubutabazi bukageraho bukenewe vuba kandi nta nkomyi. Taylor yavuze ko umuryango mpuzamahanga udashobora gupfa kwizera ugushaka kwiza kw'abajenerali bagaragaje ko batitaye ku buzima bw'abasivili no ku nshingano zabo zo kubarinda. Ibihugu 19 byatoye bishyigikira uwo mwanzuro, 16 byawanze naho 12 byifashe. Mu cyumweru gishize ONU yavuze ko yari ifite ibibazo bikomeye byo kugera kuri miliyoni 18 z'abantu muri Sudani mu bijyanye no kubagoboka mu makuba bugarije intambamye ikaba umutekano muke no kuba impande ziri mu ntambara zibyitambikamo hamwe n'ibura ry'inkunga mpuzamahanga.
Ejo ni Mukankusi tutubandaniriza nino nkuru ya ONU itangaza ko abasirikare bayo 8 bagiye kugarukana amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahagaritswe ku mirimo kandi bagatabwa muri yompi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko ari 8 bagirize ihohotera rishingiye ku gitsina bakoze bitwaje igihagararo cyabo.
Ejo kwa gatatu umuryango w'abibumbye wavuze ko wafashe ingamba zikomeye ushingiye ku makuru avugwa ku myitwarire mibi y'izo ngabo zibungabunga umutekano. Abo basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro ntibashobora gusohoka kuzageza habonetse amakuru arambuye hagakorwa n'iperereza ryuzuye. Umwe mu bayobozi bakuru umuryango w'abibumbye utari ufite uruhushya rwo kugira byinshi avuga kuri iki kibazo yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika The Associated Press ko abo basirikare 8 baturuka muri Afurika y'Epfo bafungiye mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru nyuma yo gufatanwa indaya mu kabari batari bafite uruhushya rwo kujyamo nyuma y'amasaha y'umukwabo. Mu mwaka wa 2017 hatanzwe ibirego 2000 bijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina n'irindi ritandukanye byarezwe intumwa za ONU mu mpande zose z'isi ku myaka 12 yarishize. Ibirenga 700 byabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru agezeho ijya nino baduteguriye bakabaheje kudushikiriza mu vise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu gihugu cy'u Burundi. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryongereye ikiringo intumwa yaryo mu vyerekeye agateka kazi na muntu. Iyo ntumwa yari imaze iminsi yamirizwa n'amashirahamwe atandukanye ari mu Burundi. ONU yo isanga ico gisata kikirimwo akabuze ari naco gituma ONU kiguma hafi. Pierre Claverne yo nkuru.
Uwari mu matora y'inama nkuru ijeje wagateka kazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i Geneve yabwiye Ijwi ry'Amerika ko igikorwa cyo kongereza ikiringo cy'intumwa ya ONU mu Burundi ritateye impari nyinshi. Icyo kiringo cya Fortune Gaeta Zongo w'umunya Burkina Faso cyongerejwe umwaka umwe. Mu bihugu 47 byagize uruhara muri ayo matora inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kane, ibihugu 20 byashigikiye ko icyo kiringo cyongerezwa. 10 muri ibyo biraciyamiriza, nayo 17 ntaco byashimye kubivuga ko igisata kijejwe agateka kazi na muntu cha ONU kibona ko iyo ntumwa igifisa akazi kenshi ko guherekeza u Burundi gushika kuyubahirizwa nyazina ry'agateka kazi na muntu. Iyi ngingo yafashwe yari imaze iminsi yifuzwa cyane n'amashyirahamwe atandukanye akorera mu Burundi harimo na mpuzamakungu nka Human Rights Watch y'Abanyamerika n'ayandi. Armel Niyongere atwara akati Burundi rimwe muri ayo asigura ko ari insinzi y'urugamba bari bamazemwo igihe. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika, Niyongere yashikirije ko iyo icyo kirengo kitongerezwa iho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu yobandanirije mu kanywa wababo atawusemerera.
Kugira ubwo bwicanyi buri ko buraba, kugira ya mabi ariko aribonekeza mu Burundi, ntagumanyegezwe amakungu amenye ivyerekeye agateka kazi na muntu uko vyifashe mu Burundi, kuko mu Burundi habandanye hibonekeza ihunga abanyagateka kazi na muntu ukudahana aho abo bantu bose bakora ibyaha by'ubwicanyi, ibyaha byo kunyuruza abantu, ibyaha byo gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu bagoma badakokogwa. Ko ikindi usaba nuko bakamuha uburenganzira bwo kugenda kugendera Burundi.
Ariko ku rundi ruhande n'umubabaro mwinshi ku mashyirahamwe arenga 40 akorera ku butaka bw'u Burundi. Aya yaheruka kwandikira ONU yijyamiriza iyo ntumwa. Gerard Hakizimana twara Falcon F ku izina ry'abagenzi we yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo ntumwa ataco imari y'u Burundi kiretse gucafuza icyo gihugu,
kuko ataco yigeze akora kandi ataraporo nyakuri yigeze asohora, kiretse ko yahaye amatwi bansumire ndatifuza ko agateka kazi na muntu gatsimbatara mu gihugu.
Turemeza ko agateka kazi na muntu kifashe neza, kiretse ko ari muri politiki yo guhiga akazi no kwerekana ko ibintu bitagenda. Haramaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare, iriza sibyerekana ko ibikorwa byo gutsimbata agateka kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye.
Iyo ngingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ije inyuma y'aho Burundi butorewe mu bihugu bigize inama nkuru y'agateka kazi na muntu. Yamara iyo ngingo yafashwe icyo gihugu kitaratangura kuja mu matora. Fortune Gaeta Zongo yiyemeje kubandanya kurikirana gufi bibera mu Burundi. Yongeye gusaba ko icyo gihugu cyo mu burenganzira bwo kwishikira ku rubuga ni mu gihe kuva agenwa mu mwaka w'2021 atarapfaho nyujejo ikirenge. Nubu amahigwe yo kwemererwa kujayo si menshi kuko u Burundi bwamye bwiyamiriza iyo ntumwa ya ONU cyo kimwe no mugwi w'amatohoza yasubiriye. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ambasaderi Albert Nshingiro ntiyashimye ko twitaba, ariko yabwiye abagenzi bacu bakoreye Bujumbura ko iyo ngingo ari iya politike kandi ko ataburemere ifise kuko abayitoye ari bo bake ugereranije n'abayihakanye. Kongera ko abataco bayivuze ko. Shingiro yongeye ati inama ijeje umutekano ya ONU irasubiye kwerekana ko itigeze isohoka mu mutamana w'itembagazwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'2015 aho Burundi bwaburizamwo umugambi mubi w'abashigikirana n'iyo nama ya ONU muri izo ngingo. Kubwuserukira u Burundi Geneve mu Busuwise, ambasaderi Elisa Nkirabirori iyo ntumwa ikorana n'abansi b'igihugu aserukira. U Burundi buratekanye n'amahoro, turi ku kivi cy'iterambere cyo kurwanya ubukene. Ni bande bamuja mu matwi ko womenga ashaka ko umugambi CNDD-FDD uva ku butegetsi ashaka kuhashira nde? Raba namwe asigaye avugira umugambi umwe utavuga rumwe na leta SNL mu gihe hari imigambwe irenga 40 mu Burundi. Intumwa idasanzwe ya ONU mu byerekeye agateka kazi na muntu ifise inshingano zo kuba ijisho rya ONU mu Burundi muri icyo gisata, gufasha inzego za leta kubahiriza agateka kazi na muntu, kwakira ibirego n'inkuru zerekeye icyo gisata nk'abahohotewe n'ababorejwe igufa, guhanura leta gushyira umukono no kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu, no guhanura abigenga bo mu mashyirahamwe yigenga no mu gihugu kugira ngo banoganze iyubahirizwe kubahiriza uwa uburenganzira bwa muntu. Oni yemeye kandi kongera uburyo bukoreshwa niyo ntumwa kugira ngo arangure neza akazi kiwe. Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho umugambwe Ishema utavuga rumwe na leta y'ico gihugu ukabukorera mu buhungiro watangaje ko wirukanye Thomas Nahimana yawushinze. Venuston Nshimiyimana yavuganye na Madame Nadine Kasingi ho muri uwo mugambwe hatangura mubaza icatumye birukana Nahimana.
Mu byukuri Thomas Nahimana yaramaze igihe atakiri mu mirimo ye ku bijyanye n'ubuyobozi bw'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, kuko hashize imyaka irenga itanu ishyaka Ishema ry'u Rwanda rihinduye umuyobozi mukuru ariwe njyewe, rihindura n'izindi nzego zirimo komite nyobozi na komite nshingwabikorwa. Nka Padiri Nahimana yari ari mu rwego rw'abajyanama bakuru kuva mu 2018. Ntabwo rero yari akibarirwa mu nzego zishingwa bikorwa cyangwa mu nzego zindi nko kuyobora ishyaka n'ibindi.
Ni iki kintu nyirizina cyatumye mufata icyemezo cyo kumuhagarika mu ishyaka no kumubuza kongera kuvugira ishyaka Ishema ry'u Rwanda?
Muri make niwe wihagaritse kubera ko niba kuba yadeside kuzajya kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda w'2024, kandi ishyaka ryaratoye umukandida. Ni ukuvuga ko ryaremeje umukandida wanyu, ni ukuvuga ko we atakiri muri iryo shyaka, ko we yadeside wenda kuba umukandida rukumbi, umukandida wenyine, cyangwa se ko wenda afite irindi shyaka ahagarariye. Ariko byari n'inshingano z'ishyaka kuba twatanga umucyo ku Banyarwanda, tukababwira ko umukandida w'ishyaka Ishema ari wo badeside muri kongere yabo, ko nta wundi mukandida uhari. Ubwo rero wenda ni Padiri Nahimana mu gice cye cyo kugira ngo asobanure Abanyarwanda ibindi bitwetwe tutari otorize gusobanura.
Madame Nadine Kansinge, hari umunyarwanda wanditse hano kuri Facebook yacu avuga ati uwo abo bantu bo mu ishyaka Ishema ry'u Rwanda barwanira ubukandida ku mwanya wa perezida mu Rwanda bataranemerwa kuhakorera, ibyo byo bibamariye iki? Wamusubiza iki?
Ntago ari kurwanira ubukandida. Dufite ishyaka, dufite strukture y'ishyaka, dufite imikorere. Ni ngombwa ko mu mikorere yacu haba umucyo. Kuba ishyaka amashyaka yose yisuganya akaba atanga nta shyaka na rimwe ritagomba kujya mu matora. Ishyaka ntiwagira ishyaka muri demokarasi isanzwe uvuga ko utazajya mu matora. Iyo habaye amatora rero ishyaka rigomba kwerekana icyo rizakora, o ryisuganya n'andi mashyaka bagatanga umukandida rukumbi ifatanyije n'andi mashyaka babyumvikanyeho, cyangwa se bitanga umukandida wa. Ni muri iyo processus. Kuba rero tutarajya mu Rwanda tutaremezwa, ibyo byo ntabwo ari ikibazo. Ntabwo nibaza ko ari ikintu cyagombye kubuza amashyaka gukora ibyo byagombye gukora. Ntabwo mu Rwanda ikibazo dufite ni uko habura espace politique, atari ubwigenge, hatari uburyo bwo gukora. Ariko ibyo ntabwo bibuza Abanyarwanda gukomeza kuexercisa droit zabo zo kuba bakora exercice politique, bagaharanira inyungu zabo bibumbiye mu mashyaka, kuko ni ikintu kigomba guhoraho mu Banyarwanda, guharanira inyungu z'Abanyarwanda.
Kuba ugiye kuyobora iri shyaka rimeze nk'aho ryacitsemo kabiri, uzakora ute kugira ngo abayoboke ba Nahimana ushobore kubahumuriza, mushobore kubungabunga ubusugire bw'ishyaka ryanyu, muzakorana mute?
Ntabwo ishyaka ryacitsemo kabiri, kuko bayoboke basanzwe bariyarojisire mu ishyaka Ishema. Abayoboke basanzwe bakurikira ibibera mu ishyaka Ishema ry'u Rwanda bazi ko hashize imyaka itanu ibintu bisa n'ibimeze gutyo.
Uyu Nahimana Thomas mwirukanye yiyita perezida wa leta ivuga ko ikorera mu buhungiro, azakomeza yiyobore cyangwa ntazakomeza kuyobora.
Yisto mico ni kibazo nyine mu bimwe byatumye dushaka gutangira ibitangazo no gukura ku ruhande rwacu no gukura abantu mu rujijo. Byumvikane ko niba ari leta y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ntabwo leta y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, niba ari leta koko yagombye kujya mu matora gutanga umukandida, kuko twebwe nk'abantu bashaka ibintu binyuze mu nzira y'amahoro, twumva ko guverinoma y'u Rwanda ya iri mu gihugu yafungura urubuga rwa politike, noneho abantu bagatanga amakandidature yabo, kandi iyo guverinoma kuko ari iriho ifite mu nshingano zayo gutegura aya mategeko, niyo nyine izategura nako y'amatora, niyo izategura ayo matora.
Nadine Kanshinge, umuyobozi w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimiye, murakoze cyane.
Ejo gya Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye. Imiryango irenga 1,400 yegeranijwe muri site Sobela iherereye muri zone Maramvya ya commune Mutimbuzi, ntara ya Bujumbura, mu gihugu cy'u Burundi. Kuva mu mwaka wa 2020 irashima ko yashoboye kuronswa amazi meza muri ico gihe, kuva mu ntango z'uko kwezi kw'icumi uno mwaka. Thierry Ndayishimiye adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Tuzakira neza gose kuko turoroherwa kubana magara yacu guteka kwari hajya ko ari hajya ko nimuze indugumba gusa ninjya muzo nkatora ibumba nkamburi impuzu nkagenda nkavoma nkaza nkoga.
Abo ni bamwe mu banyagihugu abakunzi b'Ijwi ry'Amerika basanze bariko baravoma amazi meza muri site Sobele iri muri zone Maramvya commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Bavuga ko bashimishijwe no kubona kuri ubu bariko baravoma amazi meza.
Kuri ubu turashima kuko baduhoreye joro bona bajya ba UNICEF bakora ruje tuzanira amazi no kurumba. Turashima kubazo cy'amazi no kuri n'imitende no kuri ashana yo kunywa amazi ngo kwiraraza
amazi. Turashima amazi ariho turayaro
niyumva neza kubera ko twaje dukenya amazi yo koga no guteka, ariko turaronka amazi yo kwibumba.
Vuga kandi ko bahora bafata urugendo runini baje kurondera amazi bakoresha mu miryango yabo.
Kararege tutaronka tukaenda kuza kuyakoreye kure tuje twikoreye ibido urumba ntiwasubira kugira ngo uzane iyindi bita byaturuhisha mugabo baradukoreye amajorojike
igihe kuri bw'amazi twakuriyonya muri iyo kuri kenze nikuye ko twasanga nk'imbere tutayiha amafaranga 1,000 cyangwa sinarenga kutabisize.
Abandi nabo bavuga ko bahora bikora ku mazi yose babonye naho yoba mabi na cane cane ayo mu ruzi Mpanda kandi rusa nabi cane.
Abaye nabonye tukagiye mu Mpanda ingaruka b'indema yari irimwo ko agiye twashira nko kuyabuma tugasanganwa n'umucafu umwanda uri mu nyine mu mabido abantu bacaze baramesa n'ibyahi twatanye niko byo yuko badutera indwara amazi misi mbere bagwara bema no kwa muganga baragiye.
Abo banyagihugu banavuga ko isuku kuri ubu gifashe neza haba ku mubiri naho baba, kuko mbere ngo bogaga ke gashoboka kubera kubura amazi.
Ikorwa by'isuku igata amazi yarahari n'ukuri twatunyari urumva kugira ukuri ibido hari ngo kandi ikoresha ibintu by'isuku urumva cyari kibazo. Ariko ubu n'ukuri ubu turashima ku buryo amazi ahari dukoresha isuku. Nubwo umuntu aba yumva inzara aratora ibido y'amazi umuntu akoga agaca yirirwa kugira ngo wari gupfa n'umunsi ukazopfeje
kubeshe n'ukuri twayikoraga kuko no kogaga woga kabiri mu minsi itanu. Ubu ko yari hajya ko ari hajya sinimuze indugumba gusa ninjya muzo nkatora ibumba nkamburi impuzu nkagenda nkavoma nkaza nkoga.
Abajeje isuku muri ako gace nabo babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko ubu bafise amabomba ane ya Rusengo, amabomba atatu ava mu kuzimu, hamwe na ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge ribazanira buri munsi kugira ngo abo baba muri iyo site baronke amazi meza yo kunywa no gukoresha. Dusabe Samimu icegera c'uburongoye igisata c'isuku ngaho muri site Sobele na washima ko igisata rongoye mu byerekeye isuku byifashe neza.
Ukuri mu minsi iheze ibintu bijyanye n'isuku n'ukuri amazi twe twayabuze cyane. Mugabo hadutereye akamo baragerageje n'ukuri twaragerageje amazi ubu turayasesa n'ukuri. Ego turafite ibijoro bitatu turafite n'amazi azanwa n'imodoka ya UNICEF ifatikanije na Croix Rouge. Tafite ndetse n'amazi y'ibombo ya Regidezo baduhaye naho hari ayandi ava ku mwega wo kwibarabara ku kaburimbo bataraheza kwadushikanira mugo amazi ubu turafite. Ikintu cy'isuku ubu tuko turagerageza ubu ni sawa no kwiturashije.
Samim Dusabe amenyesha ko ikibazo cy'ibikoresho bifasha mu masuku aribyo bikiri ikibazo, gusa akavuga ko yabimenyesheje abo biraba.
Ibikoresho vraiment nk'ibijanye nk'indobo, amabido,
ndetse n'uburodi pe kuko tutashira kuri ayo matwarete nk'abantu baba barutse mu matwarete usanga baraza katwubakira gusa ntibanduhe ibikoresho.
Jeremy Butoyi nawe arongoye yo site Sober amenyesha ko iyo site igiye kongererwa n'ayandi mazi ngo gukoresha imiringoti minini kugira ngo ntibazosubire guhura n'ikibazo cyo kuyabura.
Na cyane cyane ubu mbere bagiye kugiza n'amazi kuko ishira hamwe ryatwubakiye amatwarete ya hari dirable niko no bivuga iryo shira hamwe ha mere ryaragiririmba amazi iyo kumuzinda ibirometro 2.5 mugabo nabo bagomba bongereze iyo iryo shira hamwe yitwa WHH y'abadagi rikomba gihongere ku bindi birometro gushika ngahi wacu kugira amazi agira umurindi munini tuzokugira tuzokongera kuyabura kandi.
Abo banyagihugu baharirwa mu bihumbi bahuye n'ibyago by'imyuzurira yo muri zone Gatumba yatewe na Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi. Begeranirijwe muri iyo site Sobel kuva mu mwaka w'2020. Iyo site ikaba igizwe n'imiryango igera ku 492 nk'uko bimenyeshwa n'abayirongoye. Abo banyagihugu bo muri site Sobel bahuye n'imyuzurira naho bashima ko baronkejwe amazi meza, banasaba ko amazi ava mu kuzimu hora bw'uburyo ubujanye n'umuyaga nkuba bwo kuyaduza kuko hari abo banyagihugu aribo bakoresha ingufu zabo mu gupompa ngo aduge. Ikindi banavuga ko bakeneye imfashanyo z'ibifungurwa kuko bafise ikibazo cy'ubukene n'inzara na cyane cyane ko ntaho bafise bisumamwo. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Akazi kimurumva ko ari kakazi kikababwira ikiganiro muri isanga n'umwanya rero kubacira ku masonga kuvyo ejo tuzoba yagira ko saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Uri kora dutegurira ikiganiro muri isanga cejejwe muzoba muteramanye ni mugenzi wacu Fidele niyo ngabo Fide ejo tubikiki.
Yego Diane, ejo tuzovuga ku nama igiri ya gatatu umugambi wiswe Belt and Road Initiative w'igihugu c'Ubushinwa izobera i Beijing mu ndwi iza. Uwo mugambi ukabwenewe guhuza uturere twa Aziya mu manuko Aziya yo hagati ikigobe cy'abaro Afrika n'Uburaya bikiye mu mayira yo ku butaka no mu mazi. Hisunzwe uwo mugambi rero Ubushinwa buratanga amafaranga agenewe iyi migambi ijyanye n'inyubako nk'amabarabara, ibiraro, amayira, gari ya moshi n'ibivuko mu bice bitandukanye byo ku isi. Ngizi ibyo tuzovuga.
Urakoze cyane Fidele. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika tubatumire rero kuzokurikira ejo saa 10. Nuko rero njuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika akaba ino ngaha duce turasozera ibiganiro byacu ariko ko tukiri muri kano kazi kinyene ka muri isanga reka ngende ndabatumiriye ku yindi nshure kuza kumviriza ikiganiro muri isanga cuno munsi nakoranye na Professeur Pascal Nyonizigiye ku vyerekeye ivya Israel na Hamas yasiguye ibitari bike harimo imvo n'imvano imizi iyo ntambara iri hagati ya Hamas na Israel ico yita umuti kuri iyo ntambara kubwiwe amatati yagiye araranga izo mpande zitandukanye muja handitse muri isanga nono munsi ico kiganiro cabaye. Imbere kwa sezirange neda bibukije ko Israel n'umurwi wa Hamas muri Palestina babandanya gukorana ko ibitero muri Israel bamaze kugwa mu ntambara iri ku mpande zose barenga 1,200 muri Gaza barenze 1,350. Umushikiranganje Jeje Migendranire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken ari muri Israel. Bene umushikiranganje wa mbere wa Israel rero Benjamin Netanyahu mu kiganiro bakoranye n'abamenyeshamakuru basavye ibihugu byo kwisi kwiyamiriza byivuye inyuma ibitero vya Hamas. Akanama kauni kajuru ivyagateka kazi na muntu mwavyumvise kemeje ingingo yo gutangura gusuzuma uko ivy'uburenganzira bwa muntu vyifashe muri Sudani muri make ku gihugu c'u Burundi camwe mpuzamakungu ONU ryongereje kiringo c'intumwa y'iyo shiramwe mu vyerekeye agateka kazi na muntu. Iyo ntumwa yari imaze iminsi yamirizwa n'amashiramwe atandukanye ari mu Burundi. ONU yo isanga igifise ivyikora mu Burundi na cane cane mu vyagateka kazi na muntu uruhande rumwe rw'amashamwe yigenga rwashimye yongingo ya ONU urundi ntigwanezerejwe niyo ngingo nino ngahari uduciye dusozera makuru yacu yuno mugoroba mwakoze kuyatega abiri muhinga bw'ivyuma hari Nadia Taha yarafatikanije na engineer Ellen kugira ngo amajwi abashikira atankumanzi aho muri kuri micro kuri studio ya gatanu mari kumena jewe Diane ni nahazo ndabike banwe ndabipfuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose ijo giza mubanye no mu vyanyu murahajyana hatajyana harara umwasi.